Iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mbahaye ikaze mwese mu biganiro byacu bya mu gitondo. Ni umwanya w'amakuru na Aloyizi Bigirimana.
Mwaramutse Eugeni, amakuru hani nagizwe nayo muri Afrika, tuyahere muri Ethiopia. Umukuru wa Robert bagwanya leta y'ico gihugu yavuze ko inteko ziwe zegereje umurwa mukuru kandi ziri mu mwiteguro w'ikindi gitero sindamusiga. Avuga ko intambara igiye kurangira vuba cyane mu gihe abadiplomate bakora bataruhuka kugira habe umwumvikano wo guhagarika iyo ntambara. Jal Macro arongoye igisirikare cyiyemeje guhabuza abo mu bwoko bw'aba Oromo Ola mu funyafunyo yagabishije mushikiranganji wa mbere Abi Ahmed ko abarwanyi b'abanyagihugu bafasha leta bariko barayivako. Kandi avuga ko abarwanyi biwe begereje intsinzi. Umuhari Ola hamwe nabo bacuditse TPLF nabo wiyemeje guhabuza abanyetigreya bavuze ko bayagize intsinzi ku rubuga rw'intambara mu bice bitari bike bafata ibisagara biri ku birometero amajanane uva ku mugwa mukuru kandi ko bazoruhuka bashitse Addis Abeba. Ariko nta bimenyesha makuru birashika ahabera imigwano kugira ngo vyemeze ayo makuru. Leta yo irahakana ibyo Barobere bavuga ko begereje Addis Abeba, ariko iza yaramaze gutegura abanyagisagara kwitegurira kwigwanirira. Ibihugu bitari bike byarasabye abenegihugu bavyo kwirinda gufata ingendo muri Ethiopia. Muri Afrika kandi abana b'abanyeshuri bashika kuri 26 barafuye igihe amasomero barimwo yubatswe n'ibiti yasha aratokombera mu manuko bwa Niger ejo ku munsi wa mbere. Umukuru w'igisagara Maradi yitwa Chaibu Abubakar yavuze ko hambavu yabo bana bafuye abandi 13 bakomeretse kandi barembye cyane. Yongera koko abo bana bari bafise imyaka iri hagati y'itanu n'itandatu. Ahandi havugwa amasanganya ni muri Sierra Leone yatabaje amakunga ejo ku munsi wa mbere isaba imfashanyo z'ibikoresho byo kuvura mu bitaro byarengewe. Ni nyuma y'isanganya y'ikamyo yikoreye ibitoro yahiye ihitana abantu barenga ijana ku murwa mukuru Freetown. Ibitigiri bimaze gushigwa ahagaragara byerekana ko abantu bashika 101 bafuye hamwe n'abandi 91 bakomeretse muri iyo sanganya ryabaye ku munsi wa gatanu igihe ikamyo yari itwaye igitoro cyo mu bwoko bwa esanse isekaniye n'iyari itwaye peteroli. Tukiri muri Afrika, ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku bifungurwa PAMU rivuga ko ririko rirarondera miliyoni 65 z'amadolari zo guhangana n'ubukene bw'ibifungurwa muri Zimbabwe. Icyo kigo cya ONU kivuga ko cyasanze abantu barenga miliyoni 5 muri icyo gihugu cyo mu bumanuko bwa Afrika bashobora kuzokugarizwa n'inzara mu mezi ari imbere. Belinda Popovska avugira PAMU muri Zimbabwe yabwiye Ijwi ry'Amerika ejo kuwa mbere kw'icyo kigo cyatanguye kurondera amafaranga yo kugurira ibifungurwa ababikenye. Zimbabwe yigeze kuba ikigega cy'ibifungurwa mu karere ka Afrika y'umanuko imaze imyaka ihanzwe n'ubukene bw'ibifungurwa. Ibi byatumye yama ihanze amaso amashyirahamwe y'abagira neza nka World Vision, USAID hamwe na PAM kugira afungurire abanyagihugu bayo. Ku mugabane wa Buraya, abasirikare ba Portugal bari mu nteko zishyirahamwe mpuzamakungu ONU bikekwa ko binjije mu gihugu cyabo amabuye y'agaciro basahuye muri Repubulika ya Centrafrica. Igipolisi muri Portugal cyarasatse mu bibanza bitari bike mu gihugu ejo ku munsi wa mbere inyuma y'uko gihawe amakuru avuga ko abasirikare b'icyo gihugu bari mu nteko za ONU muri Afrika bashobora kuba barinjije mu buryo butarekuriwe n'amategeko ku butaka bwa Buraya amabuye y'agaciro ya diyama, ibiyayuramutwe hamwe n'inzahabu bivuye muri Afrika.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubu noneho twerekeze mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika. Leta y'u Burundi igiye guhagurukira abacuruzi bihakuza muri biciro uko bishakiye.
Umunsi ku munsi tuguma turiko turiga ingene twokemura ico kibazo. Ikiriko kirakorwa nuko ubushikiranganji tujejwe mu minsi mikeyi bugiye kurungika babuserukira mu ntara zose z'igihugu baje bararaba ko hari abikinga mukiza mu kuduza ibiciro bimwe bimwe babikoranye kandi n'abajejwe intwaro.
Uyu ni Capitoline Niyonizigiye, Minisitiri w'Ubucuruzi mu Burundi, ubwo yari imbere y'inama nshingamateka gusobanura ikibazo cy'ibura ry'ibikomoka kuri peteroli hamwe n'isukari. Umutekano muke ukomeje kumvikana mu gace ka Bunagana mu ntara ya Kivu ya ruguru nyuma y'ibitero byagabwe ku bigo by'ingabo za Congo. Si muri Kivu ya ruguru gusa havugwa umutekano muke, impunzi z'Abarundi zo mu nkambi ya Rusenda ejo zazindukiye mu matora y'abayobozi b'imidugudu 50 igize iyo nkambi, zifuza ko bazazikorera ubuvugizi ku bibazo by'umutekano muke. Izi nkuru mbabwiye muri make hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye nimugikure. Ibihumbi by'Abanyekongo bo muri Kivu ya ruguru hafi y'umupaka wa Uganda wa Bunagana batangiye guhunga mu rukerera rw'ejo ku wa mbere kubera ibitero bivugwa ko byagabwe ku bigo by'ingabo za Congo ahitwa Tanzu na Runyoni. Inkuru y'umunyamakuru wacu muri Uganda, Ignatius Bahizi.
Amakuru dukesha amasoko y'ijwi rya Amerika muri Kivu ya ruguru avuga ko inyeshamba za M23 zagabye ibitero ku ngabo z'igihugu mu ijoro ryo ku cyumweru birakomeza kugeza kuri uyu wa mbere kumanywa. Gusa abahungaga ntabwo bari bazi wagabye ibyo bitero uwo ari we. N'amakuru amwe yaturukaga muri Congo ntiyagaragazaga umutwe wagabye ibyo bitero. Ariko amakuru dukesha amasoko yo mu mutwe wa M23 avuga ko aribo bagabye ibyo bitero. Umva uko byari bimeze ku rugamba. Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu bahungaga.
Bunagana amasasu yarejeje n'umugoroba isaha itanu aho za Tanzu na Runyoni baje desayidi ni bari kurwana.
Wowe ubu ngubu uri kuvugira he?
Ubu ngubu turi mu Buganda. Ntabwo na n'ubu twari twamenya abahekerani mbari bande.
Ubu se mwahunze benshi?
Ba bose bari Buganda bantu babunagana ya Congo. Na n'ubu bari kuvayo gutuka mu gitondo. Ni mu bihumbi basi.
Hari ababo bakomeretse se?
Umuyobozi w'umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda hizo mpunzi zirimo guhungira Ismail Ndayambaje yatangarije ijwi rya Amerika ko bafite impungenge ko umutekano muke n'indwara z'ibyorezo nka COVID-19 bishobora kwiyongera.
Aha ibunagana ibintu bitoroshye byabaye ibibazo birebire. Twabonye abashyitsi nyine bo ku gihugu duturanye barahunga intambara. Ibintu ntabwo byoroshye, intambara yabaye intambara hirya y'umupaka muri Congo. Abantu bamaze kwisuka benshi, ubu turindiriye kubona ubuyambi guturuka mu UNHCR. Gusa abantu b'igitongore gishinzwe impunzi bamaze kuhagera. Ubu ngubu turi gupanga uburyo dufatikanyije nabo, uburyo twabakura aha ngaha tubajyane aho baba baruhukiye gatoya. Then turebe ukuntu UNHCR yabaherereza aho ngaho ubuyambi, hanyuma babajyane mu nkambi zikwiye. Nyine
urebye n'amaso yawe ni nk'abangahe? Ni benshi cyane. Ni wabarira gute mu mibare?
Abantu baranga mu mubare barenga nk'ibihumbi 50. Kuko uri kubona ni district yose ya Rushuro, Jomba yose iraha ngaha. Harimo n'abari guturuka za Kigali bamaze kugera aha ngaha.
Ndumva abantu 50 ni benshi cyane, kandi umujyi Bunagana ni mutoya. Ndumva ko hari ikibazo ubu ngubu.
Ni ikibazo kitakoroheye kubona, urabibona nyine. Ibintu byawe kwituma washakira ibyo kurya n'ibintu biremereye cyane. Gusa turizera yuko dukoresheje UNHCR n'ubuyobozi bwa district ya Shoro, ni mu masaha ari imbere abantu baraba bari kugabanyika ko UNHCR itwemereye ko igiye gushaka ibimodoka bikabajyana Nyakabande.
Ariko nkamwe nkaho kuri uyu mujyi Bunagana, ndumva ko mwaba mufite amakenga y'ibintu bitandukanye by'isuku, iby'umutekano. Ku ruhande rwanyu nta mpungenge mufite?
Ubu ngubu twe turabonganuwe cyane. Urabizi Congo ni igihugu cyo turi kwigengeramo n'ubundi burwara bwa Ebola na COVID-19 iraho ngaho. N'abantu basa n'abatarahuye nayo, nta n'umwe wambaye agapfukamunwa ahangaho. Ubu ngubu ni ibintu byo dufitemo impungenge nyinshi cyane. impungenge nyinshi cyane ku mutekano mu buryo bwa sekirite ariko perezida atashidikanya ko biraza gushira.
Leta ya Uganda ntacyo yari yavuga kuri iyo mirwano n'abahungira mu gihugu cyayo, ariko ishyirahamwe ritabara impunzi HR rivuga ko rimaze kwakira bamwe ariko akora igishaka aho kubacumbikira n'imfashanyo yo kubaha. Amakuru aturukaho Ibunagana avuga ko abasirikare n'abapolisi ba Uganda bashyize ibirindiro ku mupaka ku ruhande rwa Uganda mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'abahunga. Nibutse ko mu 2012 M23 yatangije intambara ivuga ko ishaka gukuraho akarengane ku bantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda muri icyo gihugu n'umutekano muke uhora muri ako karere ka Congo. Umutwe wanafashe umujyi wa Goma igihe gito ariko uza kuhava usabwe na Perezida Museveni wa Uganda kugira ngo ugirane ibiganiro na leta ya Congo yari yobowe na Perezida Joseph Kabila icyo gihe. Ariko kuva ubutegetsi muri Congo bwahinduka binyuze mu matora, Perezida uriho ubu ngubu Felix Tshisekedi anengwa ko yirengagije ibibazo bya M23 ku buryo atashyize mu bikorwa amasezerano leta yagiranye n'uwo mutwe. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tukivuga kuri iyo mirwano, ubutegetsi bw'intara ya Kivu ya ruguru bwatumije inama y'igitaraganya yarimo n'abayobozi ba gisirikare mu mujyi wa Goma. Ni mu gihe abatuye uyu mujyi batewe ubwoba n'ibi bitero. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Aria Sanka Darius uri mu mujyi wa Goma, amubaza kuri iyo nama n'uko umutekano wifashe muri uwo mujyi.
Inama imaze kurangira yari irimo umuyobozi w'intara Generali Constantino ariwe guverineri, akaba ari namo umuyobozi w'ingabo mu gihugu Generali Rutanami Terekenda Mutrenke yari uri ahubwo mu ruzinduko i Goma. Icyahasize icyo gitero cya Musange ari mu ruzinduko hano i Goma. Iyo nama imaze kurangira mu kanya, umuvugizi wa guverineri Generali Kizai Kenge aremeje yuko ari abarwanyi ba M23 nibo bakoze icyo gitero muri ako karere k'Ituro. Akongera akamenyesha yuko kuva mu gitondo intambara iracyakomeza, ingabo z'igihugu zimaze gufata imyanzuro ikomeye cyane kugira yuko ikindi kigeragezo cy'abarwanyi ba M23 kitazakwiyongera ku bindi kigeragezo bafite kidashoboka mu gihugu cya Congo no kugira kira kibazo.
Uvuze ko bemeje ko icyo gitero cyagabwe n'umutwe wa M23 M23 basobanura impamvu bavuga ko ari M23 agaba igitero.
Bavuze ko bemeje ko ari M23 kubera yuko ubushize ari twari turi ku itariki 12 kugera ku itariki 21 z'ukwezi kwa karindwi umwaka ushize. Abo ba M23 bongeye baratera tugari na zigega n'ahandi zeza muri ako karere k'Ituri. Nanone yongera avuga ko mu kwezi kwa mbere umwaka 2017 bongeye bagenda bariba barateye nanone ku musozi wa Tabinyo. Niyo mpamvu na kundi bari kuvuga ko ari abandi barwanyi atari abo ba M23 kuko bagiye bavuga ko harimo abo ngabo bemewe ko ari abarwanyi ba M23.
Darius, icyo kibazo cy'umutekano birumvikana n'ubwo cyabaye kuri metero hafi 100 uvuye i Goma. Aho i Goma bavuga ko umutekano wifashe ute kuri uwo tuvugana?
Ahangaha i Goma umutekano ntabwo ugize ikibazo muri aka kanya, ariko mu manwa abaturage bari bafite ubwoba bagira yuko wenda ibyabaye Bukavu kimwe gishize cyatangiraga wenda bishobora kugera handi goma kubera yuko abapolisi n'abasirikare babasigaye hose mu mujyi ahantu hari amaziro ya leta n'ahandi nko mu marotwe kuva ku muhanda bibiri niho abasirikare bari bahari ahubwo ibyo byatuma yuko abatuye goma basa naho bagize ubwoba ariko kuva kugeza ubu uko ndikubwira ikibazo gihari umutekano uko usanzwe uba kandi n'abaturage bari gukora ibyo bakora bari gusubira iwabo.
Amakuru twatangaje kare yemezaga ko abatuye mu turere turi hafi ya Bunagana batangiye guhunga berekeza muri Uganda. Abo baturage baracyahunga, watubwira ko
bitewe n'uko General Kenge amaze kuvuga ko imirwano iracyakomeza, abo bantu bari gukomeza kugira iyerekeza i Bugande.
Kuba twumva murabyumvise ko telefone y'umunyamakuru wacu ari ya Sanka Darius Igoma icitse tutarangije kuvugana, ariko yasozaga avuga ko abahunga bakomeje guhunga bagana muri Uganda kandi ko imirwano ikomeje mu gace kegera umujyi wa Bunagana uri hafi y'umupaka wa Kongo n'u Rwanda na Kongo na Uganda.
Iwanyu mu ntara hanyuma ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyuma ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyuma ntara ni cyanyu
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu mujyi wa Bujumbura no hagati mu gihugu cy'u Burundi hari ubukene bw'isukari na lisansi. Ibi byatumye abashinga amateka bahamagaza Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda kuri uyu wa mbere kugira ngo atange ibisobanuro. Yavuze ko Minisiteri ayoboye irimo gukora ibishoboka byose kugira ngo abadandaza ntibicike mu kiza ngo bazamure ibiciro by'isukari na sima. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Nta n'ukubwira ati basi ndayifise irazi, baguma batubwira ko atayihaye.
Aba ni bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura bariko biganije ijwi rya Amerika ingene ubukene bw'isukari bumeze muri iyi minsi n'ingaruka mbi bifise ku buzima bwabo bwa minsi yose.
Mu ma alimentation niho kenshi twahora tuyikura, no mu mabotike asanzwe akorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura.
Ahibonetse usanga abantu batonze umurongo canke naho ukayironka nk'abantu hari igihe bitana bimenya ko ihari.
Twebwe urabona muri ubu buzi bwacu ntidushobora gukora tutagira isukari, yaba ibi by'ubuyi duteka, icyayi n'ibindi bintu nyine, urabona nk'icyayi c'amata byose n'ibintu dusaba isukari, duca dusanga dukoze nabi nabi kubera ta sukari. Yaba batwayirongekana tuzimba hoho vyotuma
kora bayitanga inango zo kwehereza arahagera iki gihe yamaze guhera.
Ico bikoze Sosumo iyinguriro ry'isukari rimwe mu gihugu rirahumuriza ko rigerageza gukabukanya amakaritsi atandukanye mu gutanga isukari hagatangura kuronswa abayikeneye kurusha abandi. Jean Pierre Nzobandora ni umuvugizi wa Sosumo mu gisagara ca Bujumbura.
Ukuvuga yuko turakabukanya abo duha kugira ngo abantu ntibaze guhurira ngai no kujera no muvuma y'abantu, kuko amwe bose twabwira ngo nimuze mutorere isukari umusumwe. Ni ukuvuga uyu munsi umuntu ashaka kuvuga ko atasukari afite mugabo, twe twamwiyumviriye imbere y'igihe kwishyura mu gishingo ciwe ashobora kuvuga ko atasukari afite uyu munsi mugabo ejo ari bari kuri programme. Rero twende bazaga ipanze neza isukari rino hariho abantu bakoresha isukari cyane. Nk'udufate nka boulangerie, boulangerie ni indyo restaurant, ni indyo direct, urumva nk'uwo birashika gasangaraje, urumva mwe nabo cyangwa ibintu de production ko dufata nk'aba banatira bafuwito abo n'abantu ibyiwe ubirindirije ngo mwiyingariza niho mwebwe muri ku rutonde usanga kumbura he na byinshi bipfuye. Ni ukuvuga rumwe n'abo bantu aje turabisabira uburenganzira abatuyoboye hejuru bakaturekurira kandi nta ngorane bagira.
N'igitoro cyo mu bwoko bwa essence kira Kenya ku mastasiyo amwamwe nta kihari, ahandi naho bakadoza igiciro canke bakanka kugitanga nk'uko vyemezwa n'aba bazindutse batonze bakirindiriye.
Kwenye kuva mu gatondo turi ngaha urabona nk'abaja kuvuza mu gatondo babuze n'ikintu kiba deparasa ku mugoroba naho ndaza kubisigurira mu boss numve kungene ashora kubyumva
umvuye ingozi naje guhera saa 5 ingozi nakiriyo urunazungurutse bujumbura nzima ndabuze kubera tubuze ibitoro ubuzima burahagarara ubuzima tubuzenga
iki kibazo kimaze nk'indwi nka zitatu ariko ni cyari bwa bura cyane cyabura ku sitasimimi ubu niwe twatanguye kukibura cyane
cyanye igikapuma kizima mugo kikaboneka ku muntu yewe yicaye nk'uri ingozi y'ibujumbura azotsa gute nyamba yatanga ibihumbi ku ingozi z'ibujumbura zosha tanga 15 ubumvuye bose arashikirwa
abashinga amateka n'abakenguza amateka bararajwe ishinga nico kibazo babajije umushikira nkanje ubudandaje n'amahinguriro igituma isukari igitoro ndetse n'ibindi bidandazwa vya nkenegwa nk'isima bikenye bafise amakenga ko nk'isukari ishobora kuba ishogwa hanze y'u Burundi mu mpisho aha umushikira nkanje ubudandaje n'amahinguriro Capitoline niyo nizigiye arizeza ko ico kibazo ubushikira nkanje arungoye bwagifashe mu ntoki kandi ko umudandaza azosubira kwikeka mu kiza akarenza ibiciro byashinzwe na leta azobihanirwa
nawe akana ko atoba bishogwa hanze biciye mu kinywabi ariko ivyo arizo zose twokwemeza ko atari byinshi gushikaho vyoba ari byo bituma bikena mu gihugu inzego za leta zindi zijejwe kugenzura urudandazwa njabuka mbibe no gutuza bene ubwo rudandazwa rudaciye mu mategeko zoheza zigafasha muri ico gikorwa
ugonya kwa mushikirangaye tubasabe ntumubyicariye ahubwo mubihagurukire kuko mubyicariye urumva ni mubihagurukire
yego me tugiye kubihagurukira twivuye inyuma turavyemeye kandi ngiye nuko nyene kansovye n'ukuri biraturaje ishinga ku munsi ku munsi tuguma turiko turiga ingene twokemura ico kibazo ikiriko kirakorwa nuko ubushikirangaje tujejwe mu minsi mikeyi bugiye kurungika babuserukira mu ntara zose z'igihugu baje bararaba ko hari abikinga mu kiza mu kuduza ibiciro bimwe bimwe babikoranye kandi n'abajejwe intwaro
akarorero ka hafi k'abahanwa kubera kuduza igiciro n'uwahoze ari cegera ca mbere c'ubutwara inama nshingamateka Space Caritas je barikanuye asanzwe ari umudandaza akomeye w'isukari mu bayikwiragiza mu ntara ya Gitega aserukira mu kwezi kw'icenda guheze ubuyobozi bw'intara ya Gitega bwatangaje ko yafashwe yadugije igiciro acibwa ihadabu y'imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi bukeye kabiri akugwa mu mubanga yiwe mu biro vy'inama nkenguza amateka Pierre Claveny nkuru Kigali kubwijwe rya America
turabaramukije bakunzi namwe banywanye bijwe rya America ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1202444991931 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo zazindukiye mu matora y'abayobozi b'imidugudu 50 igize iyo nkambi zifuza ko abo zatoye bazazikorera ubuvugizi mu mashyirahamwe atandukanye ku bibazo by'umutekano muke uri mu karere inkambi ya Rusenda iherereyemo ni inkuru y'umunyamakuru ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu Rusenda
na matora yaragarariwe na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda Nzoyiramye Matias Ni impunzi yo muri iyi nkambi agendana ubumuga yifuza yuko bamutoye bakwibanda ku mibereho y'impunzi
ubuvuzi nitwaronka icyo turimo turabasaba rero izi ndongozi tutoye nuko bo tubera imbere bakatubera amaso mu mfashanyo zishoboka bakaza batugezaho kuko turi abantu tutishoboye turi abantu turi inyuma y'abandi ingorane twama twagize ni nyinshi bakatubera imbere bakamabazi dufashijemo icya mbere imfungurwa murabona ko nk'imfungurwa zidakwiye ariko ibyo byo no kubitegereza bazudusabira hijya no hino hanyuma uburago yamahema arahera hakugira ngo babanze biteho ujya munda atishoboye ugasanga umuntu yarusi hema kabiri cyane gatatu ari umuntu akomeye
Ashaki Andre we yifuza iko batoye bashakira impunzi igisubizo ku bibazo by'umutekano w'imigwi yitwaje ibigwanisho iri mu sekteri ya Tanganyika Anna nkambi ya Rusenda iherereyemo
nk'impunzi yo mu nkambi ya Rusenda icyo twifuza kwa abantu ariko turatora kuri uyu munsi izitari ku munane z'ukwezi kwa 11 botomarira turifuza ko bodukura aho tugeze bakadushikana handi hantu kubikibazo kijyanye n'umutekano turafite ikibazo kijyanye n'umutekano muke aha muri nkambi ya Rusenda no muri kano karere cyane cyane muri zone ya Fizi na sekiteri ya Tanganyika aho twicaye turafite ikibazo kijyanye n'umutekano muke twifuza ko botubera indongozi nziza zo kutuvugira haba muri leta yatwakire ya Kongo haba mu babanyi abo tubana nk'ababanyi b'ubwoko bw'abembe n'ubwoko bw'abanyamurenge
usibye ibibazo by'umutekano muke uburaro butari bwiza ubuvuzi ndetse n'ibifungurwa bidahagije abatoye bifuza yuko byabonega umuti abitabiriye amatora barifuza kandi ko n'ikibazo cy'uburezi cyakwitabwaho
kibazo cy'abanyeshuri cyatubereye ingora bahizi uyu munsi abana bariko barirukanwa ntibagira ama uniforme kandi ntayo bapokejwe kandi basabwe bazi ko mu mafaranga dusanzwe dupokera ya ratio idolari 12 ku kwezi hashira gutunga umuntu no mu gihe arizo zivamo n'impunzu n'ibyambagwa kuzikuramo uniforme nazo bikaba zinazimbye bikaba bigorana uyu munsi amashuri yatangiye kandi bariko barabaza ngo uniforme ziri hehe niyo mpamvu rero bogerageza kudufasha kugira ngo nabana barabukuntu biga
Bizimana Emmanueline yatorewe kuyobora village ya kabiri
Jewe ikintu ngiye gukorera village yiwanje n'ukuri cyambere nziruka ku bintu by'umutekano muri village ntungabane nzoba maso nashaka ndare nasinziriye ku bw'umutekano kuko umutekano ni udusinzi kajengaha ikindi nacyo jewe nzoba korera icyari cyo cyose leta izoba yanumye senera amashyirahamwe yose azobahurikiye nga icyo azonuma kurondera abene gihugu nzoba rondera nabo jewe sinziherereza ko icyari cyo cyose nigire nka babandi biherereza zako icyo bazoma nzoba hako dusangire
Habyarimana Frank nawe ari byo yifuza gufasha impunzi za mutoyi
ngoba serukira vrema imbere mutwazo twa twese batuhari ubyo babishoboka hari ikibazo kuzaba babura mataye ariko ikibazo cyo kusanga abantu amazo yarabomotse bakabura nagashitinge ubugiriki ivyo nzokoresha ingufu kugira ngo ngende ndodora imbere ndabikobaza barunko dushitinge nibaze banyagira
mumenya yuko umuyobozi serukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda wazatugwa kuwa gatatu wa kino cumweru Veda Sengabo ku bwaradijwe rya Amerika mu Rusenda mu ndara kivuye
Banywanyi bijwe rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
tubibutse ko iyi mwumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora no gukurikira ibiganiro byacu ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com mwadusanga no kuri Facebook na YouTube VOA radio yacu Shuti mwarimu duteza amatwi ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha na habihumurije ntimuze gucikwa nibiza gukurikira. Tubashimiye rero kwa mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banje bose bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubibagezaho. Byari bihagarariwe na Edi Rwema. Fasil Gebehu ni washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Tubaseze tubivuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.
Empiricard Dr. Marsh Production Holy Seven Your Smile